era Disco de América. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda baratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagu mubaha ikaze muri aya makuru. Mu Burundi, Emile Hirakoze w'imyaka 22 aherutse kuvumbura umuriro w'amashanyarazi yifashishije amazi y'akagezi gato ko mu ntara ya Rumonge.
Bimubona nasoboye gusikana hano, nasoboye kwerekana ntaho nabyize. Hanyuma maze kuba ndabikoze nkabona n'intambamye, hanyuma nkigukunge niyo ntambamye no ikura mu nzira.
Emile Irakoze bakunze kwita Madiode mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga, abantu hafi 10 baraye barashwe barapfa. Abamugariye ku rugamba mu ntara ya Cibitoke mu Burundi barasaba leta kubegurira imidugudu begeranirijwemo. Naho muri Uganda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi yaraye atawe muri yombi ku kibuga cy'indege avuye mu mahanga. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyohere kwavugwa hirya no hino ku isi. Intumwa idasanzwe ya ONU ku bijyanye n'ibikorwa byo gutabara ejo kuwa kane yamaganye igitero Uburusiya bwagabye mu mihana y'ahitwa Groza mu ntara ya Kharkiv mu burasirazuba bwa Ukraine. Icyo gitero cyahitanye abantu 50. Fidel Niyongabo.
Dennis Brown yatangaje ko yaguye mu gahundwe yumvise amakuru y'igitero c'ikibombe ca misile Uburusiya bwakoze casambuye imihana yo muri ico gice citwa Groza mu ntara ya Kharkiv. Ico gitero cahitanye abasivile batari bake. Yavuze ko amasanamu yavuye habereye ico gitero haba abantu 300. Ateye agahinda abategetsi ba Ukraine hamwe n'abajejwe gutabara bariko barondera abandi boba bahasize ubuzima mu bisigarira vy'ivyasambuwe n'ico gitero ca misile. Ni kimwe mu bitero vyihaye inkumbi kurusha ibindi mu ngwana ibandanya muri Ukraine. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ari icaha c'ubunyamaswa Uburusiya bwakoze, icaha c'iterabwoba bwakoze n'impaka ku basivile ataco bazira. Zelensky yanditse ubwo butumwa ku rubuga Telegram. Umushikiranganji w'intwaro hagati muri Ukraine Ihor Klimenko yatangaje ko abasivile batari munsi ya 50 bapfuye harimwo umwana.
Muri Uganda, ishyaka National Unity Platform ritavuga rumwe n'ubutegetsi iryatangaje ko umuyobozi waryo Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yatawe muri yombi ejo kuwa kane ku kibuga cy'indege ubwo yaragarutse mu gihugu avuye mu mahanga. Fidel Niyongabo arakomeza.
Amasanamu ya video mugambwe wa Bobi Wine National Unity Platform NUP mumfunyapfunya washize ku rubuga X wamwerekanye ari mu minwe y'abapolisi. Zari nyuma yuko avuye mu ndege ku kibuga cy'indege cha Entebbe. Umwe mu bakorana nawe yumvikanye kuri video ariko abaza iyo bamujanye. Matthias Mpuga ayoboye umugambwe NUP mu nama nshingamateka yashize ubutumwa ku rubuga X aho yatangaje ko leta igayitse ya Uganda yahagaritse umukuru wabo igihe yarashitse ku kibuga cy'indege. Yavuze ko bari baje kumwakira ko yamara abajeje umutekano batamurekuriye n'uko bavugana. Umuvugizi w'igipolisi Patrick Onyango we yatangaje ko inzego zijeje umutekano zaherekeje Bobi Wine kumuhana iwe. Mu myaka ya vuba, Robert Kagulanyi azwi cyane ku izina ry'itazirano rya Bobi Wine yabaye umunyapolitiki akomeye agwanye ubutegetsi bwa perezida wa Uganda Yoweri Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986. Bobi Wine yarangije mu kibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2021. Icyo gihe yavuze ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka ka muntu. Barane baguye perezida Museveni mu kuvuga ko akandamiza batavuga rumwe na leta ibirego we ahakana.
Abahanga mu byerekeye ikoranabuhanga n'umutekano w'ibyo rikoreshwa batangaje ko abajura bakoresha ikoranabuhanga bo muri Afurika y'Epfo bakajije ibikorwa by'ubwo bujura ku batuye mu mugabane wa Afurika n'ahandi mu mahanga. Fidel Niyongabo.
Hisunzwe ibitangazwa n'abajejwe amatohoza, inkozi z'ikibi zikorera ivyo vyaha mu bihugu bikomeye cane cane kurusha ibindi mu butunzi ku mugabane wa Afrika. Ivyo birimwo Ethiopia, Kenya na Afrika y'Epfo ubwayo. Yamara zirakorera kandi ivyo vyaha mu karere ko muri Afrika yo mu burengero ku mugabane w'Uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amashirahamwe mpuzamakungu agwanya inkozi z'ikibi nka Interpol yatangaje ko imigwi y'inkozi z'ikibi zikora ivyaha zikoresheje ivyuma nyabwongo mu makungu irimwo uwitwa Black Axe wo muri Nigeria. Uwo mugwi umaze igihe ukoresha igihugu ca Afrika y'Epfo nk'ikibanza co kunyonora abantu mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Akarorero umugwi Black Axe waranyonoye abafasoni miliyoni 100,000,000 y'amadolari, benshi muri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari muri uwo bakoresheje amayeri yo kubesha abafasoni babakunda bifashishije imbuga ngurukanabumenyi. Craig Pederson ayoboye ikigo TCG Forensics kijejwe gufasha kugwanya ubugizi bwa nabi bukogwa hifashishijwe ivyuma nyabwongo yatangaje ko Afrika y'Epfo ari cyo gihugu abakora ubwo bugizi bwa nabi bakoreramwo cyane abisigura mu kuvuga ko bakorera muri cyo gihugu kubera gifite ubuhinga buteye imbere mu bijanye no guhanahana makuru ikindi ndavuga nuko Afrika y'Epfo ibisi bisata by'amabanki bikomeye cyane Craig Pedersen avuga ko ivyo bituma inkozi z'ikibi zirungika amafaranga aho zishaka hose mu buryo bwihuta cyane Pedersen avuga ati
Cybercrime is one of those crimes that is scalable
Ubugizi bwa nabi bukogwa hakoreshejwe ivyuma nyabwongo ni bumwe mu bushobora gukogwa ku bantu benshi mu buryo bworohera ingozi z'ikibi n'igikorwa kitaruhisha abakora ubwo bugizi bwa nabi kubera uburyo bakoresha ku muntu umwe aribwo bashobora no gukoresha ku bantu 10 cyangwa 20 ibitigiri by'abantu batwitura banyonowe n'izo ngozi z'ikibi ni byinshi cyane Pedersen yatangaje ko ingozi z'ikibi zikoresha ivyuma nyabwongo mu kunyonora abantu zidahanwa kubera abajejwe kubahiriza amategeko muri Afrika y'Epfo adafise ubushobozi zibuhagije kugira batohoze ivyo vya
Ubufaransa bwatangaje ko muri iki cyumweru buzatangira gukura abasirikare babwo muri Niger Fidel Niyongabo akomeza inkuru
Ubufaransa bwabitangaje nyuma yuko butumvikanye n'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger kuva habaye kudeta mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka abategetsi b'igisirikare cy'Ubufaransa batangaje ko bazokora ico gikorwa bifatanije n'abanyanije ivyo Ubufaransa bwatangaje bibaye indwi imwe inyuma yuko ambasaderi w'Ubufaransa muri Niger atahutse mu gihugu ciwe hari nyuma yuko aremerewe n'abategetsi b'abasirikare bayoboye Niger Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku itariki 24 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka yaratangaje ingingo yo gukura inteko z'Ubufaransa 1400 ziri muri Niger mu mperazo y'uyu mwaka abasirikare bari muri cyo gihugu mu gikorwa cyo kugwanya intagondwa z'abayisilamu zikorera mu karere ka Sahel inteko 400 zikorana n'inteko za Niger mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu hafi y'urubibe n'ibihugu vya Burkina Faso na Mali na karere abagwanyi ba leta ya Kiislamu bakoreramwo abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger bamaze igihe basaba ko inteko z'Ubufaransa ziva muri cyo gihugu imyerekano itari mike yo gusaba ko izo nteko ziva muri Niger yarabaye mu gihugu zitezwe ko inteko z'Ubufaransa ziva muri Niger ziciye muri Benin mu manuko bw'igihugu canke muri Chad mu buseruko
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inzego zishinzwe umutekano mu mujyi wa Goma ziremeza ko abantu 8 baraye barashwe baricwa muri karitsiye ya Mugunga ituwe cyane abakozwa bwicanye ntibaramenyekana umunyamakuru Jimmy Shukran bakomera arakomeza inkuru
Ibi byabere muri karitsiye ya Mugunga iri muzigize komine ya Karisimbi mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri karitsiye hamaze iminsi havugwa mu bibazo by'amakimbirane y'ubutaka Abashyamiranye n'abasangwa butaka n'abandi baturage basanzwe baturiye muri ako gace. Amakuru ijwi rya Amerika rifite nuko bibanza byinshi kandi binini biri muri karitsiye usanga ari iby'abasangwa butaka, ibyo bigatuma abandi baturage bashaka kubibambura. Kuva mu cyumweru gishize umwuka wo gushyamirana wari uri mututumba cyane. Aha bamwe mu baturage bafite ubushobozi bashakaga kugurisha bimwe mu bibanza by'abasangwa butaka biherereye ahitwa Rushagara muri iyo karitsiye. Ibi yewe byageze no mu nzego za leta aho abasangwa butaka barega bavuga ko barenganywa n'abafite imitungo kubarusha dore ko bamwe yewe bashakaga kuhagurishwa ku gahato. Mu masaha y'umugoroba yo kuri wa kane nibwo umuyobozi w'umujyi yerekeje abashinzwe umutekano muri ako gace kugira ngo barinde umutekano w'abaturage n'ibyabo. Abayobozi b'inzego z'ibanze bemeza ko abashinzwe umutekano berekejwe muri ako gace bagerageje gufunga basangwa butaka bagera kuri 17 basanzwe baturiye muri iyo karitsiye babashinja kugurisha ubutaka batabiherewe uruhushya n'ubuyobozi ibi byatumye basangwa butaka bigaragambya basa n'abahanganye n'abandi baturage bo muri karitsiye ya Mugunga nk'uko byemezwa na Bwana Muhawe Darius umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze wavuganye na Radio Ijwi rya Amerika uyavuga ko habayeho gushyamirana hagati y'impande zombi
Sawa ni mugoroba ni abasivile 8 baba premier occupa donc bitwa autochtone hari harimo conflict cyangwa se urubanza rw'ubutaka nibwo habayeho delegasyo yavuye kuri Merini na muruko gushwana muri zo mburanyi cyangwa se gushwana na banyiri ubutaka urumva bibaye mu masaha gariri tadif gamaze gukura.
Uyu muyobozi yabwiye ijwi rya Amerika ko ahise yapfa abasivili umunani ku ruhande rw'abasangwa butaka bapfuye barashwe n'amasasu abandi batatu barakomereka. Aha kandi umupolisi wari ufite ipeti rya majoro yahise atakariza ubuzima.
Bamaze kugwa rubanda rugufi abantu umunani ndetse n'umajoro umwe nawe wahasize ubuzima wa komini ya Karisimbi. Kuba bose muri rusange ni abantu icyenda murabi w'umugoroba baguye muri quartier Mugunga mu bintu by'ubutaka akaba aribyo bazize.
Ibi bishimangirwa kandi na Bwana Christian Kalamo, umuyobozi wa Societe Civile yo muri komini ya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Yasaba ko ubutabera bwa kuri perereza ryimbitse abakora ubu bwicanyi bw'abasivile bakabiryozwa.
La population du quartier Mugunga a été victime.
Nibyo, abaturage bo muri quartier Mugunga ubu ngubu turi mu kiriryo. Abantu umunani bamaze gupfa, abandi batatu barakomereka. Ibyo biratubabaje cyane rwose twebwe nka Societe Civile. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi bw'umujyi gukora iperereza aba babikoze bose bagashyirwa mu maboko y'ubutabera kandi bakaryozwa ibyo bakoreye abaturage. Abajijwe ku kibazo cy'icwa ry'abaturage bo mu mujyi wa Goma bishwe n'inzego z'umutekano, Muhawe Darius yabwiye ijwi rya Amerika agira ati:
ni ikintu kituremereye kuko hari abaturage bari baramaze kumenyera kuyoborwa n'abayobozi b'abaturage, ariko kuva ubuyobozi bwa gisirikare bwagira mu karere ka Kivu harimo ikintu cy'umuntu yavanywe na ni complex cyangwa se intervale ndende y'umuturage n'umusirikare, kuko ibintu byose bikorwa ku muturage ubabona ko umusirikare mubangamye cyangwa se ko amusuzuguye ubiturukanye n'uko ari umusirikare ntani yaje kuregana ariko yaje kurega mu gisirikare.
Ubwo twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'umujyi buvuga kuri iki kibazo, ntabwo byadukundiye. Twagerageje guhamagara umuyobozi w'umujyi ariko ntiyafata telefone. Ibi bibaye ukwezi kumwe gusa habayeho ubundi bwicanyi bw'abasivile mu mujyi wa Goma, aho hari tariki 30 kwezi kwa munane gushize uyu mwaka. Icyo gihe hishwe abasivile bagera kuri 57. Ababishwe n'abashinzwe umutekano ubwo barimo bategura imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo yari igamije kwamagana ingabo za Loni n'iza yase ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Abamugariye ku rugamba mu ntara ya Cibitoke mu Burundi barasaba leta kubegurira imidugudu begeranirijwemo. Baravuga ko bafite impungenge ko bashobora gusohorwa mu masambu bahawe umwanya wari wose. Baravuga ko batavuzwa uko bikwiriye. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare mu Burundi burabahumuriza. Eloge Willy Kaneza arakomeza.
Yahamirwe mu ngwa w'imyaka 55 w'abana babiri aba muri site ya Karurama iri ku metero wa 500 uvuye ku nkengera z'uruzi rusizi rugabura Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yageze muri ico kigwati kiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi mu 2014. We n'abandi ba muri iyo site bafite ubumuga butandukanye. Hari abagendera kudukinga kubera bacitse amaguru, abandi bafite ubumuga bwo kutabona canke bacitse ukuboko canke ukuguru. Bakingira ayo mazu bari bafite umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba. Ibivyuma vyabutanga vyarashaje, bakaba bari mu kizime. Iganije urya Amerika ko ari ikibazo gikomeye.
Ubu rero turi mu kizime, murabona n'ahantu tubangene hegereye Rusizi hari umwijima ukomeye cyane. Ikintu badufashije amazi turayafise, ariko twari dukeneye umuyaga nkuba vyihuta. Nk'ubu murabona umuntu agendana ubumuga agendera ku gasheze rurande kubekiye, byasaba yuko uwo muntu yoca ahantu habona. Urabona n'ahantu badushyize ko ari munsi y'umusozi, biragoye cyane nyakuba mumenyesha amakuru.
Ariko igisonga uwo mugabo yamaze imyaka 22 mu gisirikare cy'u Burundi kurusha ni ukubona habaye atarupapuro ruhamwegurira nk'itongo ry'iwagira.
Tumaze imyaka hafi 10 igiri kwire turi muri aya mazu, ntitugira ibituranga, ntitugira impapuro ndangatongo. Kandi nyakuba umukuru w'igihugu yirirwa aravuga ko n'abarenganijwe bagomba kubarenganura, kuko ntitwumenya yuko twabaye abagererwa, ari twe twabaye abagererwa twenyine kubera tugendana ubumuga.
Izi mpungenge ijwi rya Amerika ryazibajije Colonel Flaubert Wiyereke, umuvugizi wa FDNB igisirikare cy'u Burundi.
Leta yatanze ayo matongo ibona impamvu kuko yashatse gufasha abo bantu bahoze ku rugamba bakomeretse bidasanzwe. Rero uburema na leta izosubirana ayo matongo, kandi bishitse uwahoze ku rugamba kitaba Imana, itongo rica riba iry'umuryango.
ariko ibyo ntibinyura ntiruhungwa yamugaye amaguru atanga karero ka bamwe mu bapfakazi n'imfuvyi zisigwa na bagenzi be ubu batagihabwa imfashanyo
abo twatumye ngo baje kukibaza bavuze bati ahubwo genda bitegure abo bantu harimo abasigwa yuko ayo makaro batazosubira kuyaronka n'akarasiyo batazosubira kukaronka icyo rero twagomba mukidushikanire hejuru
Jean de Dieu Ndikumana n'umukuru wa site ya Karurama uwo mugabo w'abana 10 afite imyaka 50 yacitse kuguru kumwe ikimubabaza cyane no kubona we n'abagenzi be batavugwa kandi baravyemerewe yahutarwanira muri umwe mu mirwi yagwanye igisirikare cya kera
niyo bandika amasezerano rande amabekiye abantu tumugaye dukoresha nk'ibyandikwe mu 9 k'umwaka uheze n'ubu ntibiraboneka tugomba dusubire kwinzira mu kundi k'9 bitaraboneka none wumva ngira barabonye ko twakize mbabo rero barabonye ko twakize ntibadusubize ku kazi nakari bamwe bamwe turonka gasara kuko bamwe ntagasara turonka aduhembe nakari dusubire ku kazi nabakaba babona ko tutarakirana nibaduhe ibyo twemerewe n'amategeko none nk'abantu twakoreye igihugu tukamugara ku rugamba none twose tubinahabwa mu byo twandikiwe duhabwa ahubwo nagira ngo nibindi bo twongerereza imfasanyo bakagira ati aba bantu bakoreye igihugu reka tubongerereze ku mfasanyo nabo babeho nk'abantu nk'abandi
Isen ntirampe ba w'imyaka 50 akaba afite inzaro 6 nawe n'impumyi uwo mugabo yahoza n'umurobere yemeza ko atagihabwa imiti uko yahora
kare twavugwa kane mu mwaka ariko ubu ni kabiri mu mwaka nk'ubu ntibaraza no kutuvura kandi hari abantu bama ku miti bafise ingwara bafise ingwara zitandukanye najewe uri mezi 3 ndakenda umuti kanaka bivanye n'ubumuga bwanje mbwa hari uwundi ahera ku wambere akazoshika ku wundi wa mbere w'umwaka amiri kinini bidakunda yuko hoca muno munsi atameze kinini rero nk'uwo iyo bicanganye usanga bimugora
Colonel Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi yabwijwe ya Amerika ku kibazo kiriko kirigwa
yahoze ku rugamba kandi baravugwa igihe cyose bikenewe ariko hagiye gushika imiti kabura mu mafarmasi bigafata igihe kugira ngo biboneke ariko igihe cyose bituye ibiro bikuru bibajejwe baravugwa barapimwa hariho umuganga yamabakira
Ibitigiri bitangwa n'ikigo SADC kiraba iterambere ry'abahoze ku rugamba mu Burundi byerekana ko bagera ku 8,000 abamugariye ku rugamba muri bo bashizwe mu bigwati bimwe abari ibintu n'ibindi bakavuga ko ari urugero rwiza rwo gusubiza hamwe no kunywanisha abahoze barabana y'ingwe eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi umwe mu bana barangije amashuri abanza aherutse kuvumbura umuriro w'amashanyarazi yifashishije akagezi gato Ijwi rya Amerika yaramusuye ku mutumba murenge mu ntara ya Rumonge aho umuriro yakoze ucanira imihana imwe n'imwe muri ako karere inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye
Katogibona nka abitanga kwidandikanya twabaza cyo tumane ujya mu nkungu harakwaye mu mutwe nibisazi cyabamuroze nibiki
Uwareka ravuga Nemire irakoze bataziriye Madiode numuhunga kiri muto mu myaka 22 yarangije amashuri 9 mu mwaka wa 2018 ku ishuri shingiro rya Kiyagayaga ahari na hasanzwe avuka ni muri zone Rusabagi komine Burambi y'intara ya Rumonge afatiye ku kagezi gato cyane kahavuka kitwa kwa Nyamihire kari hagati y'imisozi ihanamye byiregwa na mahanga yarahinguye umuyaga nkuba ungana na kilowate 0.5 asigura ko yifashishije ibyiyumviro byamuje mu mutwe kubijanye nuko umuyaga nkuba uwo buboneka ahitamwo kubishira mu bikogwa ngo arabe ko byokunda
bimubona nasoboye gusikana hano nasoboye kwerekana ntaho navyize binzamwo gucya hanyuma nkabona kuno bikora hanyuma maze kuba ndabikoze nkabona ni ntambamye hanyuma nkigukunge niyo ntambamye no ikura mu nzira
mu buryo budatahuritse neza akoresheje akanogo gakikujwe n'akayungiro gakozwe mu misurisuri kari hani metero imwe y'ubujakuzimu mu kwegeranya amazi y'urugomero nk'isoko umuringo tumwe yagiye arungikanya afundikishije bitambara ukamufasha gutwara amazi kuri metero 150 aho yayegeranirije n'ikigega kimufasha kuyazigama mu gihe cici ngo ntakame ico naco kigira uburinganire bwa metero kwadrato 2 hamwe n'ubujakuzimu bwa metero 1.5 Emile Irakoze Madiode amenyesha ko byamutwaye ingufu mu kuhatunganya
nahereye mu bihe bigoye cyane hano hantu hari ahantu bwa kera hari hameze nabi hari manga nini nabanze kuzibira nkoreseze uburyo bayebaye amabuye hamwe n'isima kugira ngo nsobore gufata pante yiyitiyo murabona ko nasobore no kwimba igiti kugira ndo nkano ndayitsisa nsa rero ndagomera kugira ngo yamazi nzoba nkeneye mwacagihe cyitsi azoba kwiye mu gihe cy'imvura nayo azoca hejuru akarengana mugaba yategekanitswe nkayaronka uruno ruzi nakagezi kuzura natsiye nkora aka itiyo ndayitobagura kugira ndonke ka kayungiro hanyuma tsangira tsandonka ukungene noronka utwiso duto duto twinzigwamo na yamazi
ico cyumviro yakigize mu mwaka w'2020 atangura gushika ku ndoto ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 munsi yatangura kwakiriza inzu ya mbere ku mutumba murenge nkuko yabibwiye ijwi rya Amerika yatanguranye umuyaga nkuba muke cyane bitewe n'intambamyi z'ibikoresho n'ubuhinga budashemeye
natanguye kuronka volt 35 wari umuyaga nkuba ariko nta nguvu wari ufise nta busobozi bwo kwasitara wari ufise zitiyo mu kuzifatanya ngiye kurabitiyo uko usanzwe imeze urabona ko nkangaha imbere igonze wagenda haguramye ukuntu urabona ni habi cyane kabisa hanyuma niyo naca ngene ndaturiye kugira ngo igondame canke iduge canke irarame kugira ngo nsobore gukatakata ahantu hose ubona murabona ko nasobore no kwimba igiti kugira ndo nkano ndayitsisa
mu kigega yegeranirijemo amazi mu kuyazigama yayaciyemo imici ibiri hamwe yashikira amazi arimo imicafu agaca yungururwa n'akayunguruzo yashizemo nako kakabona gutanga amazi asohokera mu miringoti ibiri iyo nayo yayishize ahantu hashunguruka cyane kugira ngo ashike hatangire umuyaga nkuba afise ingufu nyinshi cyane naho ni muri tribune ko zwe mu kigunguru cashaje nibindi byuma by'ibisigarira by'imoteli zitagikora ubwo buhingageze ko bumurosa umuyaga nkuba wa voltage iri hagati y'2020 2037 izo nazo acadicisha mu kindi cuma cha transformateur yikoreye ubwiwe mu ntsinga yazingazinze gucyo kikamuha umuyaga nkuba ungana na 1/2 cha kilowate ababa muri ako karere haba babanyi abo yahaye umuyaga nkuba canke mu ntwaro barashima ko igikorwa ca Emile irakoze cahinduye byinshi mu mibereho yabo
abitangwe gukora cyabahinduye ikintu kinini kandi hani wasu ntihabona muguhasigaye yahabona no wasu ni mu gisagara hasigaye mwe ni ku murango mbe ugiye nibuzumbu
kwebe twasima kuko ubu tuba ahantu habona ubu muhira nta kibazo
abana barayakoresha hageze ku mugoroba abana baricara ngaho bakazingurura makaye bagasubira bakiga bagasubiramwo
hamaze guhinduka byinshi kuko hamaze gusika nta masora bagikoresha basariza amabama telefone amaradiyo amasagufu bavuza nuko
inyuma y'imihana 15 amaze guhereza umuyaga nkuba nayo ikamurihira mu mugwi umwe wese agatanga 2,500 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ngo afise iyindi mihana 28 n'amashengero 5 bariko bamusaba ko nabo yobaronsa ariko akagira intambamyi yo kutagira ibikoresho bimeze neza hamwe n'ubuhinga bwo gutanga umuriro bituma hari umuyaga nkuba utakarira mu nzira hamwe n'amazi make yako kagezi abo muri ako karere barasaba ko Emile irakoze madiode yoshigikirwa gutyo n'abandi bashikigwe n'umuyaga nkuba
nosaba yuko nk'ibi ntakibuze nk'ababisoboye bo mufasa bakamuterera
aha muboneye tiko tubyitegereza mu by'ukuri uyu mwana niwo gusigikirwa
Emile murakwiye kumufasa kugira ngo atere intambwe aduga kuko hari ibintu atarashobora kuronka
abo mu ntwaro kuri iyo mitumba bavuga ko umwitwarariko wabo ariwo guhimiriza abahaba gukingira ico gikorwa nk'uko ari cabo Eric Madiode afise iciyumviro co gukora urundi rugomero rushasha rwagutse rw'inguvu nyinshi mu ruzi Yove ako kagezi Nyamihire kisukamwo gutyo akakiriza amatara zone yose bikunze akakiriza na komine arasaba bari mu bajeje ubijanye n'umuyaga nkuba n'abandi babishoboye kumushigikira mu kumurosa kajyo ko gukarihirizwa ubwenge no kongereza ubumenyi
mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Minembwe haravuga umwuka utari mwiza hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi batwirwaneho ni nyuma y'impfu z'abasirikare babiri bishwe ndetse n'umusivili umwe inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amwe mu masoko, amaduka, amashuri yo muri centre ya Madego yafunzwe ndetse hari n'inzira zitari nyabagendwa. Mu itangazo ryasinywe n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo gikorera mu minembwe, Lieutenant Major Jeremy avuga yuko hari abasirikare babiri muri Brigade 112 bishwe n'abagwanyi batwirwaneho babambura imbunda ndetse n'imyambaro yabo. Umuyobozi bwa societe civile mu minembwe bwemeza yuko ari n'umuturage w'umusivile nawe wishwe n'abasirikare b'ingabo za leta zarimo zirasa mu mihana itandukanye. Bamwe mu bacuruzi bakorera muri centre ya Minembwe bavuga yuko bamaze iminsi badafungura amaduka yabo bitewe nuko ubuyobozi bw'ingabo za FARDC zikorera muri Brigade 112 bwabategetse kuyafunga. Nasingizwa Benigne ni umucuruzi ufite restaurant muri centre ya Minembwe.
Abantu bari mu mihana yabo nyine ntago batembera urano muri centre ya Madego ya Minembwe, niyo yarafitayaga abantu bose mu mihana, niyo abantu bose bahahiraga ibyo kurya, amaduka arafunze. Umva abantu gusa no kuguma nyine mu mihana iwabo ntagutawanyuka.
Byatewe n'iki?
Byatewe nyine n'ikibazo cyabaye cy'umwuka mubi, hari abasirikare bapfuye bishwe n'abantu batazwi. Abo basirikare rero bahita bagira umutima mubi, niko nshobora kubivuga. Bavuga ko bishwe ngo n'abasirikare batwirwaneho. Amaduka nyine bayafunze kugira ngo abantu ntibabone ibyo kurya, ngo ntibahereze abanyamurenge ibyo kurya, ngo barafatije ibyo kurya ngo babishyire twirwaneho, ngo ije kurya bigire ingufu zo kubatera. Nyine ni finisiyo ngo yahaye abantu kugira ngo ibibazo nyine bigume bisa.
Bamwe mu baturage batuye muri santere ya Minembwe ndetse no mu nkengero zayo bari basanzwe batunzwe no gufungura ibyo bahashe, bavuga yuko bugarijwe n'inzara.
Turiho nabi ko turagenda ku bahinzi, ufite imboga akaduheza ukamukopa nyine igihe tuzabonera ubushobozi tuzamwishyura, ufite agafu akaguheza kucumbira abana, nta sukari, nta sabune, nyine turi mu buzima bugoye.
Byose mwabivanaga?
Twabivanaga muri santere, niho twacururizaga. Abaturage bose ba Minembwe niho bacururizaga, kandi n'abarangura bajana mu mihana naho twakuraga ibicuruzwa, ariko ntituhagera. Nategetse abashi bagenzi bacu twacuruzanyaga gukinga amaduka, kandi buri duka yose bakagenda bashyira umusirikari kugira ngo agire umuntu ugura n'ugurisha.
Santos Mufashi ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Minembwe, yemeza yuko kubera uyu mwuka mubi uri mu Minembwe, ejo kuwa gatatu abatware bo muri ako karere bakoranye inama n'umujenerali uyoboye ingabo za FARDC zibarizwa muri Brigade 112.
Abashefu bagumye guhamagara jenerali nyine bamubwira ko bakeneye kubonana kubera bino bibazo, baragenda barabonana abemerera, ababwira ko ito yaje ashaka amahoro ariko twebwe tutayashaka, nta n'ibindi birebire. None rero ikibuze ni uko bagomba kubonera abasirikare biwe babuze. Abashefu bamubwiye ko nabo batazi, bumvise ayo makuru ariko badafite gihamya y'aho abasirikare babuze. Ati nje ndabizi nziye abasirikare babuye, none rero nta kindi musaba mugende muzana icyo mwimubwiye mwiyemeje kuba batwirwanya.
Twavugishije Kamasandakize, umuvugizi wa twirwaneho kuri iki kibazo bashinjwa kuba barishe abo basirikare babiri Byadukundira. Twavugishije kandi umuvugizi w'ingabo za FARDC mu Minembwe, dushaka kumenya impamvu bafunze amaduka n'amasoko telefone ntiyanyuramo. Gusa mu itangazo ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bukorera mu Minembwe bwasohoye bwasabye abaturage kwitandukanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Twibutse ko mu Minembwe hongiye kuba uyu mwuka mubi, mu gihe hari hashize igihe kigera ku mwaka hari agahenge k'amahoro. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba na tuyasoreje. Mbashimiye ko mwakurikiye ibiganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.